Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Kugira ngo imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda inaguke neza, igihugu cy'u Rwanda gitegerezwa kurungika mu Burundi abagerageje guhirika ubutegetsi mu 2015 kubw'umushikiranganji Albert Shingiro ajeje imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu. Abanyepolitike bavuga iki kuri iyo mvugo ya leta y'u Burundi? Inyishu ni mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 11 ruhuhuma mu 2023 mushikirizwa na Emile Nibasumba. Kumusi wa kane igihe ariko arashikiriza ibyaranguwe mu mezi atatarangiza umwaka uheze w'2022, umushikiranganji ajejwe imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro yavuze ko imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda izoba myiza by'ukuri igihugu cy'u Rwanda nicyarungika mu Burundi abagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu 2015.
Mu bijyanye n'imigenderanire myiza n'ibihugu byo mu karere na cyane cyane ibyo duhana imbibi, tuguma dukora uko dushoboye kose biciye mu ntumbero ya nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, kugira ngo ibihugu byose duhana imbibi n'ibihugu byo mu karere tubane neza, dukorane neza ata mwasi arimo. Mbere n'igihugu twashoboye kugiranira ingorane mu mwaka w'2015 igihugu cy'u Rwanda, turiko turanagura imigenderanire hagati yacu n'icyo gihugu. Mwarabonye yuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yashoboye kugendera Burundi kwa gatandatu mu ndwi iheze, ikaba ari intambwe nziza cyane mu bijyanye no kunagura imigenderanire hagati y'igihugu cyiza cy'u Burundi n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Mugabo rero haraho akantu kagihaze, turacyarindire yuko badusubiza bamwe bashatse guhirika ubutegetsi mu mwaka w'2015 batsindaro muri icyo gihugu. Turizeye rero yuko nabo nyene bashobora kuzobaduha kumbure mu minsi imbere cyangwa mu gihe bazoshaka, kuko twege twibaza yuko atagihugu kibanyi cyoshyira imbere abo bantu batarenga 20-30 kikabaguza n'imigenderanire myiza gifitaniye n'u Burundi.
Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Television Renaissance, Jeremy Minani arongoye umugambwe RDB yari no mu bari barongoye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu mu 2015, abona ko ivyo abategetsi b'u Burundi bariko barasaba ataburenganzira babifitiye.
Cyambere ntibaso guhirika ubutegetsi, ahubwo bahatswe kuza guhirika ubutegetsi, kuko igihe bahaguruka bakavuga bati aba barongozi b'igihugu bahisemo kugaragariza abanyagihugu guca ku binibwirizwa nshingiro turabakuye ku burongozi, babikoze mu ntumbero yo gukingira igihugu no gukingira abanyagihugu. Mu gihe abarongozi bahisemo guca kubiri n'amategeko, mu gihe abarongozi bahisemo guca kubiri n'imbwirizwa nshingiro y'igihugu, abanyagihugu cyangwa abantu bari mu nzego z'igihugu gucungira amahoro n'umutekano barafite uburenganzira bwo guhaguruka bakikura ko abo barongozi babikije mu nzira iyo yose ishoboka. Nta muntu yashobora kuvuga ngo abantu bagize ibintu nk'ibyo ngo bagerageje gutabara igihugu ngo abashatse guhirika ubutegetsi. Aha rero umuntu yofatira nko ku ngingo iherutse gufatwa n'isentere ya Afurika y'ubuseruko, aho yavuze yuko ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza caciye kubiri n'amategeko y'ubwirizwa nshingiro y'u Burundi n'amasezerano ashyiraho umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Bisigura rero yuko Petero Nkurunziza umwanya wose yarongoye Burundi kuva mu 2015 yaburongoye yaheretse ubutegetsi. Ntiyaheretse ubutegetsi wenyine, yarabifashijwemo n'akagwi k'abantu karimo nabo barongoye igihugu no munsi. Niyo n'abaheretse ubutegetsi bakabishikako bafite uburenganzira nganzira ubuhe bwo kuja kurondera abo bagiza ngo bahase guhereka ubutegetsi. Ikindi umuntu yofatira ko nuko abantu bahunze igihugu benshi bahatse kwicwa, bamwe bagenzi babo barishwe bamaze gushika mu mahanga ibihugu bahungiyemo, nta burenganzira bafite bwo kubasubiza mu Burundi, kuko umuntu amaze guhunga igihugu ciwe hari amategeko mpuzamakungu amukingira, hariho amasezerano yashyizwe ko umukono n'u Burundi n'u Rwanda n'ibindi bihugu izo mpunzi zahungiyemo, ku buryo ayo masezerano abuza ko umuntu yahungiye hano ashobora gusubiza mu gihugu ashobora kwicwa canka kabarezwa ingufu none bibaza yuko namba koko abo bantu bari mu Rwanda hari abari mu Rwanda Rwanda rwasije mu Burundi bibaza ku Rwanda atamategeko ngo barurenza tutokurikirana imbere y'amategeko mpuzamakungu ibi iyo nta gihugu cubahiriza amategeko kibikora umuntu yahungiye wawe uramukingira ico wirinda nuko adahungabanya umutekano w'igihugu yahungiyemo n'ibindi bihugu bibanye cyangwa umutekano mpuzamakungu nta kindi iyo rero bariko barasaba bajye abantu bari ku butegetsi no munsi barazi ko bidashoboka
kubwa Jeremy Minani harakenewe ibiganiro
jewe barisito ico nibaza no muhanura nuko yotegera yuko ikibazo afitaniye n'abanye politike cyangwa abasirikare bahunze igihugu mu 2015 ni kibazo cha politike si kibazo cyo gutungana ikintu gikenewe nuko afagira ingufu akicirana natwe tukicirana tukaganira tukatora umuntu wa politike bibibazo bifitaniye hanyuma tukitahana byo gusaba ngo badutahane azi ko bitazoshoboka yo da tukaganira tuzitahana twebwe nyine mu gihe tuzaba twumva yuko umutekano wacu tutasha ta kibazo z'ofisi kandi mu gihe tuzaba twumva yuko dutashe tuzaba tugiye gufasha mu kubaka igihugu na cyane cyane mu gukomeza intwaro ya demokarasi ndegiye igenderanira avuga ko itazonaguka yibaza ko Burundi bubikuramo akarusho akahe kuko Burundi bujya burakeneye u Rwanda kurusha ku Rwanda rukeneye Burundi umuhora abarundi bakoresha cyane mu kuzana ibidandazo mu Burundi uca mu Rwanda ukeje mu Uganda ugashika muri Kenya ukamerekana n'abandi muri Sudan yepfo none ushobora kwiyuganira ko nk'ifuku gute ugacuvuga ngo uri kuteza imbere urondera guteza imbere igihugu mugihe ubutunzi bw'ubumeze nabi ugacuvuga ngo uri kugana umuhora mukuru abarundi bacishanwe ibidandazwa ningendo kuvyukuri varisito yoheba kuko abantu bose babarongozi bafashe mu ngendo ntiyabere
kuva mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze w'2022 leta y'u Burundi yashikirije ko imbibe zayo zo ku butaka zuguruye zose hari mu izo buhana n'u Rwanda zari zimaze imyaka irenga ibiri zugaye imbibe zo mu kirere zozo zagumye zuguruye aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 11 ruhuhuma mu 2023 mwese mwadute zabiri ndabashimiye nongera ndabike banura mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubuta
cyari kiganiro ku isoko.